Uni wa mwanya ikiganiro giha ijambo abanywanyi bi radio ijwi ry'America uko mwavyumvise haraheze igihe kitari gito abapolisi bugarije amakaritie amwe amwe y'Bujumbura aho bavuga ko bariko bararondera ibigwanisho yamara gushika ubu urwo ruhagarara rurabandanya mbega hari ubundi buryo bwo koreshwa kugira ngo mu gikorwa c'abapolisi cumvikana co kwaka ibigwanisho imirwi yose ivyitwaje kigende neza atamunya gihugu ariwe urwara yishwe canke atamupolisi akomekejwe canke nawe nyene yishwe mbega ruhara rw'indongozi muri ayo makaritie n'uruhe izo ndongozi zikorana gute n'abanyagihugu baba muri ayo makaritie mbega bakorana gute n'abakuru barongoye abapolisi ikintu cokorwa n'ikihe kugira ngo ntiyagire umwenegihugu n'umwe asubira gutakaza ubuzima bwiwe muri ubwo ruhagarara rwugarije Burundi kuri ivyo bibazo byose twatumiye abashingantahe babiri b'incabwenge bakaba ari professeur Athanase Gahungu hamwe na professeur Ntibashirakan Libera akaba yigisha mu Bubiligi mwaramutse neza bashingantahe mwese uko turi kumwe
amahoro neza
amahoro turi kumwe kandi n'umuhinga nonosoye ivyerekeye intara ya Afrika y'ibiyaga binini Ndorimana Semana mwiriwe neza Semana
mwiriwe muraho namwe tugiye gufatanya
amahoro neza
turashaka gutangura tukaba twotangurira ku mushya ntahe Libera Ntibashira kandi nkuko mwavyumvise mu kanya gaheze abajejwe umutekano mu Burundi umushikana ajejwe umutekano kwivuna abansi eka n'utungane batanze ikiganiro bakaba bavuze igikorwa ariko rakora eka bakaba basiguye ukuntu ibintu biriko biragenda nkuko rero mwavyumvise haraheze gihe ayo makaritie yugarijwe ariko gushika ubu nta mutekano uragaruka mbega ikintu mwibaza cokorwa muri iki gihe n'ikihe mushya ntahe Libera Ntibashira kandi
yego murakoze cyane ntangwe kuramutsa abari kora twumviriza nivyo mu Burundi cyane cyane Bujumbura ariho ruhagarara rwavuye kuri ico kiringo cha gatatu cangwa urunziza akaba ari abarundi bavuga bati namakungu mbere avuga yuko ico kiringo cha gatatu kitajanye n'amasezerano ya Arusha ivyo vyatumye haba uguruhagarara no munsi rero ikintu cihutwa cyane nuko ubwicanyi bwohagarara nuko izo njyane ziri hagati y'abajejwe umutekano n'abanyagihugu bohagarara
ivyo genda gute ikintu nibaza
uno munsi novuga yuko hagati y'igipolisi n'abanyagihugu hariho ukutumvikana hariho kutakwizerana nico gituma kubwanje kwira bihagarare nuko abasirikare b'igihugu bosubirira abapolisi muteko beriki biravugwa yuko muri abapolisi harimwo imbonera kure akaraba akaba rugwaruka gwegamiye umugambwe uri kubutegetse simvuga ko ari bose kandi baravuga yuko muri abapolisi harimwo
ayo namakuru ushora kwemeza canke nibihuwa
turavyimaze kuba ni bimenyetso bimwe bimwe no kwemeza yuko ugwaruka gwimonera kure simvuga ko ari bose hariho abambitswe impuzu z'igisoda uti kubera iki ndabara hariho umushakashatsi w'umubirigi wo muri université ya Gand yagiye Bujumbura aragira aratitohoza yarasohoye urwandiko aravuga neza yuko imbonera kure sizos
umushya na Libera muvuze ko imbonera kure zahawe impuzu za gisirikare ni kuki musaba ko abasirikare bosubirira abapolisi
we navuze yuko intuze impuzu zahawe abapolisi njwa kwa nihenze jakuvuga yuko imbonera kure ziri mu gipolisi ko ari zo mbonera kure ngira ngo zifata nabi kuko abapolisi mu isanzwe baba baregishijwe ingene bakingira abanyagihugu nuko ivutsa mbere yuko ara igihugu cu Holland chatanze uburyo bwo kwigisha police kugira rero nishure neza ico kibazo kubwanje nuko abasoda b'u Burundi haribo boja hagati kugira bagasubira police mukurindira yuko ibiganiro biba canke abarundi bonyene biga ingene ico kibazo bitoye ikibazo c'umutekano cotorega umuti numvise ibyo abashikiranganje bavuze birababaje kumva abajejwe gukingira abanyagihugu bavuga yuko abafashwe bakomeretse kwivyo kubwo ko bakomeretse mugihe ba ivyo bikomere babisanganywe canke kubo babakomeretse bariko barabafata inuzeye hari abantu benshi bimenyetso byinshi byerekana yuko abo babafatwa batotezwa bimwe bitatu batoriture abandi bakicwa nibimenyamenya nibiziga biguma bitogwa hirya no hino kandi abo bafashwe na police mu bindi bihugu umunyagihugu ari mu minwe ya police ntatezwa gupfa abayakingiwe ariko mu Burundi ngira muravyumva
abo bantu batogwa bapfuye baba bafashwe na police
yego donc mu funyafunyo rero novuga yuko byihutikwa abasoda b'igihugu kuje baje gucungira umutekano muri za Somalia no muri Central Africa bo cungira umutekano bagakingira bene wabo nta mwana n'ikinona bose bicwa canke batotezwa n'abana b'Burundi kandi aba polisi abo bose bakora iyo mabi ntibibagire ko bahembwa nikori twese dutanga bene wacu batanga abakuru aba polisi bahembwa n'abanyagihugu
yego medica duhere njambo professeur Atanasi Gahungu nawe nyene agire icavuze ikintu mubona cokorwa kugira ngo ugo ruhagara rwize iminsi itari mike rudaha tori nyishu rurangire ikintu cokorwa n'iki Atanasi
icambere umushinga ntahere berashitse ko kare nibaza gikenewe nuko hoba umwumvikano hagati yabara abara umucungano n'abanyagihugu birashabuje gose kubona abatagomba intwaro nshasha cyangwa intwaro yayimaze iminsi batora ugwaruka bakaja mu makaratinizo za jabizanya kabida zasaga abo bantu rero bakamera nk'abatariko barakurikira barifatanya n'abandi bantu urumva rero ibiko bikuru biriko biraba ibikenewe ubwa mbere no kuraba agateka kazi na muntu nabagiye gufata urumva yavuze turaryohewe kumva urande yemeye kwigisha abapolisi kuba ingene bafata abantu mugabo umuntu ataravye rero ngo rutara rwaruka none wemerande ubwo rwaruka kwemerande ibyo kuvuga ngo igisoda cyo cagifata kikaba cyo kiza kugira akazi k'abapolisi sinibaza yuko igisoda aricho chai aricho chenye kiraba ibaza yuko igikuru cyane n'ukuraba ukuntu hoba iyo training ikiraba ibandanya ikakomera gose hamwe abapolisi bamenya ikibico akazi na kazi na mu ukwemeza akazi na kazi na muntu hanyuma ubwo rwaruka nabwo bakaraba abatwa abashinzwe imigambwe bagashobora kurukugisha abashinzwe madini bagashobora kuruvugisha tugashobora kuba mu gihugu cy'amahoro igihugu cy'amategeko
ubundi buryo ubona umwizero mwavuze uhogaruka hagati y'abapolisi n'abanyagihugu baba muri ayo makariti n'uyuhe turetse uruhare gukorwa nabo bose muvuze baba bashinga amateka canke abakuru b'uducimbi
abapolisi barakeneye cyane cyane kwiga neza ibyo gufata hari gihe baza gufata ugasanga babigira mu bintu gufata abantu bakabigira mu bintu bitazimuturumbanyo ibyo barakwiye kubyiga neza kumenya neza kuza gufata umuntu bafata gute hanyuma mugabo rero abapolisi aho baba bose n'abantu bakorera abanyagihugu abo bantu abanyagihugu rero hatabaye izo nyigisho zituma abanyagihugu na bene bumva yuko abapolisi bari kumwe ntibizokunda na wacu agira ngo reka rero ba bapolisi tuba aho ari umupolisi wose zishemwa abasoda kuko akosa akazi k'abasoda
ariko muri urwo ruhagarara Atanasi n'abapolisi barakomereka nabo nyine bakicwa nk'uko abanyagihugu bicwa muri ayo makaratiye nyine
abapolisi na bene jewe nama mvuga yuko abantu bajejwe kuza gutera umudurumbanyo baciye kuri urwo rwaruka rwo muri ayo makaritie bakwiye kumenya na bene yuko abapolisi bitwa abari mu mugambwe uri ku ntwaro bitwa abari mu yindi uko bamenye yuko abapolisi nabo ni abana bacu n'abana ba bene wacu na bene barakuye gukigirwa kandi ntawo barungika ahantu bategwa mabuye bakuye gukigirwa nkuko abarundi bose bakuye gukigirwa mugabo rero bose barakuye kumenya abashinzwe imigambwe abashinzwe amadini abashinzwe abandi bakamenya neza batangure mu biganiro bagira kumvikana neza bamenye igikenewe kugira habe umutekano sinzi rero ko iyo ntambwe irashikako
reka duhe n'ijambo umushyana hahe Ndabimana Semana nawe nyine akurikirana ibiba cyane rwose mu Burundi ika akurikirana cyane ibiba muri rya ntara ya Afrika ibiyaga binini ico kibazo kimaze kuba ingora abahizi mu mushyana hahe Semana cotoregwa umuti gute uyo mwizero cyane cyane mvugwa kutari hagati ya polisi n'abanyagihugu bo muri ayo makaritie wogaruka gute uyo mwizero
murakoze cyane gusa icyo twavuga nuko ubu buryo bahisemo abarundi bahisemo barimo ubu ngubu ni uburyo bwo gukora resistance ku butegetsi buriho ariko bakoresheje violence mu gihe rero twageragezaga gusoma tubona abahanga icyo bagiye bavuga ku buryo nk'ubu ngubu burimo gukoreshwa i Burundi abahanga benshi icyo bahurizaho nuko muri ya buryo umusaruro mwinshi utanga ahanini nuko aba baturage baba bakoresha ubu buryo nibo batakaza cyane kuko n'icyo umupolisi umwe abapolisi bandi cyangwa abasirikare ubutegetsi buriho bukica abantu 30 cyangwa bukica abantu 10 bukica abantu 20 kuko ubutegetsi bwo bufite uburyo bwose bushoboka bwo kubasha kurwanya buno buryo aba bantu rero baba bakora iyi resistance ya buriya buryo baba bafite imbaraga nkeya kuko nta n'ubutegetsi baba bafite urumva ko ari bakina umukino wo kwihisha bakwica umwe ariko bagatakaza ibintu byinshi yewe rero nkabona ko umuti mu by'ukuri muri ibi bibazo bihari mu Burundi ari uw'ibiganiro mu by'ukuri uburyo bundi bwose twabonaga bwashoboraga kugira icyo bufasha abangaba bavuga ko badashaka imanda ngo ya Petero Nkurunziza nubwo twatangiye mu biganiro byabanjirije twavuga ko atari cyo kibazo nyamukuru wenda turaza kubigarukaho umuti tubona noneho ubu ngubu nuko leta yakwemera ibiganiro ikareba muri abangaba muri zikarye nimba hari abantu bakuriye mu by'ukuri uru rubyiruko rimwe rwitwara gutya bakabahamagara bagahamagara n'amashaka yose avuga atavuga rumwe n'ubutegetsi bakajya mu biganiro bagashaka umuti w'ibibazo kuko umurundi umwe upfuye musaga upfuye zangagara cyangwa mwijabe mu by'ukuri ni Burundi bwose muri rusange bwa gutakaje amaboko yabo kandi mu gihe bakomeza gufata iyi nzira y'ingi y'ubwicanyi akenshi bazasanga baratakaje cyane n'igihugu cyabo cyaratakaje mu buryo bwose haba mu bufungwa haba muri politiki haba muri diplomasi haba uburyo bwinshi buzaba baratakaje ku buryo nubwo abo bandi bavuga ko nabo bashaka ubutegetsi abo batavuga rumwe na Petero Nkurunziza bashobora kuzafata ubwo butegetsi nanone nta kintu bagishoboye kubumaza kuko abenegihugu imbaraga z'u Burundi bazaba bamaze kuzangiza bamaze kubica ndetse no muri diplomasi u Burundi butacyumvikana neza mu ruhando mpuzamahanga
mu kanya gatoyi Semana kanya gato nk'umunota umwe nashaka mutubwire cyane cyane ku byerekeye amakariti uruhara rw'abashinga ntahe canke abakuru ducimbiri eka indongozi muri ayo makariti gwo buruhe mu bigano bugirana n'abapolisi canke eka n'ugwaruka canke aba tuye ayo makariti yose
ikintu kimwe kimwe kibikanyaho nuko ntabona mu by'ukuri nimba uru rubyiruko rumwe rwitwara kuriya muri aya makariti ya za Musaga za Jabe zangagara na za Kibitoki nimba bafite ubakuriye kuko akenshi twagiye tuvuga ko ibi bibazo bituruka ku bukene no gutakaza icyizere cy'ubuzima bw'abaturage akenshi natanze urugero mu gihe nari Bujumbura narebye ahantu mu Kanyosha ahantu bita mu Kigwate urubyiruko rwirirwaga ku isongo rwinywera inzoga kuva mu gitondo kugeza nimugoroba nta kazi nta shuri abo ngabo rero iyo quartier maze kuhava muri ibibazo by'u Burundi nagiye mbaza nsanga aho mu Kigwate naho mu Kanyosha ibintu byaratse abateze ibyo bibazo n'urwo rubyiruko birirwaga ku songo kugeza ubu ngo nkaba nibaza rero nimba izi quartier zindi uru rubyiruko rufite abakuru barukuriye bubaha nimba atari rwa rubyiruko nyine rwatakaje icyizere cy'ubuzima buri muntu akora ibye uteragira na dakayitera uteribuye karitera nimba koko hari abantu abakuriye abasaza nta karitse ibura abasaza aba basaza bakagombye kwicara uru rubyiruko n'urwabo n'abana babo nimba se n'abana babo bazi ababyeyi babo n'abana bo muri zo karitse bakicara bagashaka umuti ariko nanone uwo muti ntabwo uzatangwa n'uru rubyiruko n'aba basaza bo muri zo za karitse ahubwo aba basaza mu bushake bwabo niyo bagomba kuganira na leta bagatanga igisubizo bakareba icyo urwo rubyiruko mu by'ukuri
icyo kibazo
bashaka bifuza kugira igisubizo kiboneke.
Ikibazo cyo umutekano muri aya makaritie turakigaruka ko gihe abanywanyi ba radio Ijwi ry'Amerika bahava batelefona kugira ngo bashikirize ibyiyumviro byabo n'ibibazo byabo, ariko imbere yaho hariho mu nshingantahe Libera ntibashira kandi imyerekano muri komunategura mu Bubiligi yo kwiyamiriza ibiba mu Burundi. Nashaka mutubwire majambo make cyane rwose, ndamugira akanya gato umunota umwe cyangwa iminota ibiri ibiri akanya katujanye, mutubwire umugambi mufite n'uyu wehe ikintu wifuza gushika ko igihe muzaba murangirije iyo myerekano ku munsi wa gatandatu n'iki.
Ego iyo myerekano se cyambere twigira kuvanuzeye nkuru nziza yifuza kubandanya kiringo cha gatatu twaragize imyerekano. Ubu rero imyerekano tuzogira ku gatandatu nuko kugira tuyamirize ibyabaye, no kuvuga amatora yabaye ku nguvu na cyane cyane ubwicanyi buri ko buraba. Ubwo bwicanyi twabivuze icuka kibi kiri hagati y'inzego zituze umutekano cyane cyane abapolisi n'abanyagihugu ziva hejuru. Ivyo rero nivyo tuzoja kuyamiriza kugira dusara makungu nkuko ibihugu vyinshi vyamaze kwemera yuko bitazokwigira vyemera abantuzeye inzego zavuye muri aya matora. Ubu tugo basaba yuko ivyo bihugu bashira mu ngiro ivyo bemeye tuhereye ku Bubiligi. Amatwasumira Ubudagi bwo bwaramaze guhagarika imfashanyo. Hama rero ndagoma kurangiza mvuga yuko abanyagihugu abamanifesta bagitangura nta violence zarimo. Violence zitanguye mu gihe batanguye gufata umwe bamutoteza bakamutorika ivyimba hirya no hino, bakaje baratora ivyimba hirya no hino. Violence ni zarimo na gatoya. So kuvuga yuko nshikikiye uburyo bari kwarakoresha ubu mugabo no kwatahura nozeye mu gifaransa bavuga la frustration, no kuvuga gashavu kenshi kubera karenganyo kazana ivyo mubona.
Yego
kugira rero ikintu cyihutirwa cyane gose ngo magaruka ko nuko ivyo bintu bihagarara, kugira bihagarare nuko kicuka kibi kiri hagati ya police n'abanyagihugu gihagarara, kugira gihagarare nuko abasoda b'igihugu boje hagati.
Yego mushana he semana ndorimana mugire ico muvuze kuri iyo myerekano ya Barundi bazotunganya ku munsi wa gatandatu mu Bubiligi, mbega irashaka kugira icishitse ko muri iki gihe mu Burundi.
Ibi ngibi nibyo twatangiye tubona nabyo twatangiye dusa naho tujijura Abarundi. Kuva batangira bino bibazo Abarundi bagiye bagaragaza ko bafite icyizere gikomeye ku mahanga ku makungu. Ibyo rero twagiye tubaseka cyane tubabwira ko ibibazo byabo batabyikemuriye mu Burundi nta kindi gihugu cyo hanze kizaza kubafasha. Urugero ntanga urumva nko Professeur Libera bibashyira kandi arimo aravuga ngo ibihugu byinshi ngo byagiye bivuga ko bitazemera ubutegetsi bwa Nkurunziza, avugamo Ubudagi, Ububiligi n'ibindi, agasa naho ibyo bimuhaye icyizere cy'uko ibibazo bafite mu Burundi bizakemurwa n'uko ayo mahanga atashyigikiye ubutegetsi. Ntabwo ari byo, ntabwo ari byo rwose. Nimba akurikirana na politiki mpuzamahanga Ububiligi, Ubudage, ibihugu by'Iburayi bishobora kwikura ku Burundi ntibyemere ubutegetsi, Uburundi bukava gutega amaso kuri ibyo bihugu by'Iburayi bukajya mu Bushinwa bukajya mu Burusiya ubuzima bugakomeza ukuri kwami ndetse bashobora niyo Amerika bashobora kuvuga ati Amerika ntiyemera ubutegetsi n'ibihugu by'Iburayi bakigira muri Aziya bakigira muri Afurika y'Epfo na za Nigeria bagakorana n'ibyo bihugu bindi by'Uburusiya Ubushinwa Ubuyapani n'ibindi bihugu nk'ibyo ubuzima bukakomeza ubutegetsi bukakomeza ukuri kwani
yego
nkaba nsanga rero ko iyi migaragambyo yo mu Burayi mu byukuri ari agakino ari udukino twabana nta na rimwe imyigaragambyo yabereye mu Burayi yigeze ikuraho mu president wo muri Afurika.
Ego me deka duhe ni jambo mushena he tanaze gahungu unyarutse akanya katujanye hariho abanywanyi bi radio ijwi ry'America turindiriye ku byimvuro byabo mu kanya gatoyi muvuga iki kuri iyo myerekano itekanijwe mu birigi mu kumuso gatandatu ni myerekano ishaka kugira ico ishitse ko mu guhindura ibiri mu Burundi muri kigi.
Ego mushinga na Frederico iyo myerekano irakenewe kuko ijanye na demokrasi ntibera gusa mu Burundi, demokrasi ibera ahari abarundi n'abashakira umutekano abarundi bose. Mugabe icyo umuntu akwiye kuraba nuko ibyo bihugu tuvuga ngo bihugu byose nka byose kumbure kiretse nka kimwe nka kiretse iyo Belgique byose bivuga biti uwo mutekano amahoro mu Burundi nayo kurabira hanze gusa ayo mateka umutekano uzova ubwa mbere ku Barundi bonyene ibyo abashe nico gituma tuvuga yuko ngubu twandukiye dukuye kuraba burawo bariko baragira imyerekano muri Belgique bakuye kuraba ati none ikintu babwiye ubwo gwaruka cyo kintu babwiye abaraba igambwe icyo bashobora kubwira abo ngo gwaruka n'icyahe icyo bashobora kubwira abapolisi nuko n'icyahe kuko ejo ni hapfu mu Burundi hazo hapfu mu Burundi uwo mu Burundi abo mu polisi abo mu soda abo umuntu ari kumusaga atakunda intwaro ya intwaro iriho bose n'abarundi kandi tuba tugorewe hamwe ibyo yo ngomba kuraba yuko sinovuga ngo uyo myerukano ngo ni mibi kuko irakenewe mugabo nukuraba neza yuko iyo myiyerekano ifite ikirikira iradushikiriza ituma haba dialogue ikwiye nkuko amakunga bisaba.
Igume urakoze atanaze na shaka muri aka kanya shimire umushanahe ndurimana semana asanzwe afite programme muri iki gihe nkaba ndamushimiye ko yashoboye kuronka kanya kugira ngo aze muri iki kiganiro muri iki gihe kandi rero turafise umunywanyi wa radio ijwi rya Amerika Diomede mwiriwe neza.
Iriwe neza mu mwishimakuru.
Murakomeye.
Yego turakomeye ngaha mu Burundi ngaha ibujumbura.
Yego me urafite icyumviro
kibazo. Ni mugabo urazi urabona ibintu biguma bikutirika nibyo bidutera ubwoba cyane.
Yego me urafite icyumviro kibazo.
Yego mande ndamukiza abatumire bari ngaho.
Yego urakumva.
Yego icyo nshaka kubaza abatumire. Yego mwe mugaragaje imyerekano mu ngiro mu Burundi. Ni banya kuba ko tubona ireta yacu mbona umwenga anisha isha kujya mu biganiro mwebwe nkaba ubwanyu muko ari kugira muri biganiro bihanganye kuko turabye umunyagihugu atani agiruhusa ni abanyagihugu atani yoshi kandi bagiruhusa batwagwa batwagwa mu nzuzi turabye nk'abari dufate nk'abapolisi tuba nk'ibintu bikiri mu ijoro I
Lika duhe ijambo umushana he libera huko wiki kugira ngo ibiganiro bitangure hariho amakungura asaba ku ibiganiro byoba ikana barundi bavuze ku biganiro bizoba ikintu mwibaza ko cokorwa kugira ngo ibyo biganiro bibe vuba magura mashaniki
tumudabiravye intumbero ya nkuru nziza si kuja mu biganiro kuko nivyabaye nta kintu cavuyemo muribuka ko kwa nya politike bigize guhurira mu Kayanza bakagira kugira icyo bita Federut muribuka ko bahuriye Bujumbura kenshi mbwa byose byabaye amasigara cicaro ubu rero murabona yuko n'abatora yabaye makunga semerera abarundi basemerera muri uga Kiliziya Katolika nyina yasemereye abanyamigambwe uko ariko yarabandanije nico gituma turavye intumbero ntiyimirije na gatoyi kuganira nico gituma rero mu bikoresho dufise twebwe turi mu mahanga ni iyo myerekano tugira makungu dutera kama makungu kugira badufashe bagondoze Petero Nkurunziza nabiwe kugira baje mu biganiro ubwicanyi buhagarare hanyuma hategugwe amatora ya demokrasi no kuvuga amatora mu gifaransa bita libre transparent inclusive et democratique
mu myaka nk'itanu
oya twibaza yuko ivyo biganiro bibaye ntibizomara imyaka n'imyaka inkuru twibuke yuko imbere yuko tuarusha abantu baje arusha murazi neza ingene byagenze harabaye ambargo iyo ambargo niyo yatumye umukuru w'igihugu buyoya yemera ibiganiro n'ubu rero twibaza yuko amakunga aviriye hasi rimwe twebwe abarundi twese tuviriye hasi rimwe tugasaba yuko ibiganiro biba Nkurunziza azote baheshe mugazohesha kubera ibihano bifashwe n'abafasha Burundi
muravuze abarundi ariko murazi ko hari abarundi ibice byinshi byamutoye abo ntaco bakubwiye
bamutoye nabo nyarifuza amahoro kandi abo bose bicwa ni bene wabo ni cuti n'abagenzi nabo bakorana abo bica nabo nyine bica bene wabo bica basaza babo bose barazinanye mbega mu gihe abo bariko barabura babo nabo bogira uhinga bakaja kwihura bakihura kuri abo kuri bene abagira nabi zogenda gute sivyo nifuza nshaka gutera kamo nico nuze na Diomede abajije ico twahanura police n'igisoda je kuko ndabibona abapolisi bo kwikubita gashi bakamenya yuko ubwo gwaruka ruko rurwicwa ruko batotezwa ari bene Burundi ari bene wabo ari basaza babo ari abagenzi babo bo kwikubita gashi bagakora akazi kabo nkuko bavyigishijwe twazi ko batumwa mugere yo baba batumwe kwica bene wabo baravyanga bavire hasi bavyange
ego mereka duheni jambo umushana hiya tanazi gahungu kugira ngo ibiganiro bibe kugira ngo ubwo ruhagarara twamye tuvuga kuva kare ruhagarare hoko guki kugira ngo ivyo biganiro bibe maguru yavo
ikintu cyari gikenewe cyane cyane sinzi ku mushinga ntahe liberatise ko nuko bose abahangamiwe abarede baba bari muri guverinoma bavuga bati twese turashaka yuko ibiganiro bibaho mugabo ibyo biganiro ntibibaho gusa kugira ngo bigigwe n'umugwa umwe gusa ubwo uko biriko birasigurwa n'uko uko kunga abarundi batoye bo banza bakabifuta hanyuma bakagira rero ibiganiro bimeze ukundi ikindi gikuru naco nuko duteje kumenya yuko none ugwaruka rafise ubwo gwaruka rafise ubwo gwemera ego abapolisi twavuze yuko batumwa na leta ugwaruka gwogo rutumwa nande ica kabiri naco kandi tudakunda kuganira n'ukuraba neza bega ico gihe y'amatora yari kugenda neza akaba kumwe mu gifaransa bavuga ngo transparent eske abantu bose bari mu migwi itajanye na leta bari kwemera kuza kwitoza kuko mu bintu bya tuguma twibagira n'uko mu kindi gihe habaye amatora hari imigwi myinshi itagombye no kuza kwitoza ubugiye gikuru rero n'uko abarundi bamaze gutora tugombye kuvuga demokrasi ntibashobora kuza kubabwira bati mwebwe nimwatoye ahubwo gikuru no kuraba none ubu ko batoye ikishoboka kuba kugira ngo ibintu umuntu atoye bakabigaya
bakaraba none kuri constitutionnel bagaca bayishiramo iyo kuri constitutionnel kugira ishobore gukora akazi kayo neza barashoboye kubiteganya ibyo bintu byose bitarabaho nta woca avuga ngo sivyo byatowe kuko kuri constitutionnel amaze kuvuga ati byo twarabyemeye ikuru rero nokuraba abemeza kuri constitutionnel iyo sena irafise ukuntu ikora ishobora gutuma ibyashitse ibiriko byateye imituruganyo bidashobora kubandanya
tugomba
kurabira ko hanyuma dushoboye kubiraba umuntu tukaraba ingene bose abagomba kugira dialogue bo kwemera bati tugomba kugira dialogue mugabo hamwe itaba position imwe bagira ngo dialogue gusa nuko tubanza kugira dialogue n'iyindi guverinoma
icyo kibazo tura kigaruka ko tubibutse inshuti mwese ikomeye ko murabandanya kumviza iradio ijwi ry'Amerika isamyanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turafise ubundi bunyonyi iradio ijwi ry'Amerika Frederic muri neza
wari wanaza
murafise kibazo cy'umviro
ego ni cyumviro cyo guhanura aba bapolisi dusiga tubona umenga basigaye bagendera ku munyagihugu uwo ari we wese kera na kera twahora tubona inzego z'igipolisi umenga zicungera twebwe nyine ku buryo tumaze kubona twe turabona none bari ko baratugira nabi bakoresheje bijya bikoresha twebwe tuba twabaguriye bagura mu makori y'iwacu duca tubona yuko atafatiro bifise duca tubona yuko babikoresha barengamiye ku muntu umwe ugacosanga hari abariko baragirwa nabi kandi babona ikori riguritse bigwanisho bagomba ivyo bikoresha bicunga umutekano wacu ari ivyo bakoresha tugaca tubona abantu baguma bicwa ari bene wacu tuca tubona bitubabaza cane gose ivyo nabyo baca bavuga ngo na tolerance ikoregwa abantu bafatwa cewe ndafite garafurera wiwanje uri ko nyumva
yego
cewe ndafite garafurera wiwanje baramufashe muri no misi kugira yemere yuko ngo yategere nade barinze kumucumika imbugi itazitatu mu kiganza none nk'ibyo wumva ritoza uri kurakora urinze gukora itoza urinze guhungabanya ka gateka kazi na muntu wumva ritoza uri kurakora rero twarabona igipolisi yuko cyakora neza ariko ubu gisigaye gikorera umuntu bita Petero Nkurunziza
ikibazo kimeze nk'icyo dusana n'abatishi ariko sinzi ko ari
umwe mu bintu bishobora kuba byogarukira ngaho bikagarukira ngaho ku buryo niba bikomeza twe natwe tuzofata tubakurire hasi tuzabakurira hasi dutore ubuhiri n'amabuye ku buryo dusubiriye kubona nk'umuntu apfuye ngaha mu makaritiye y'iwacu yishwe n'igipolisi none kera abapolisi baraza gusopa ikigwanisho tukabona ko bagenda amahoro kandi nubo bagifatanya bikemezwa n'abanyagihugu ko babonye yuko bakimufatanya none ubu abanyagihugu bugaraniye mu nzu bizokwemezwa ko abo bapolisi bafite ikigwanisho umunyagihugu gute atanu umuntu yabibonye basana amagerenade bakarunda mu mpangu z'abanyagihugu ukabona bikoreye umuntu ngo bamufatanye ikigwanisho batinjiye mu nzu ngo bagitoreyo ariko uwo butunze ikigwanisho ukagenda kukimbira imbere y'inzu iwawe
ibyo bijanye na kamo twateye kuva mu ntango akamo kavuga ko
tore ubuhiri tubakurira hasi kuko tubona byararenze urugero kuko ntituzemera kuguma twicwa tubona
ivyo biri muri bimwe twashikirizo bwa mbere ko abanyagiwa muri ya makarti bakwiye nabo nyene gutekanirwa eka niba abapolisi bakora igikorwa cyo gusaka ibigwanisho bakabikora atamurundi ariwe ugwara atamurundi akomeretse ata murundi yishwe cyo kimwe nuko n'abapolisi igihe bari korakora iki kuba cyabo nabo nyene bo kirangura atamuntu atamupolisi yishwe canke akomerekijwe nashaka kugaruka kuri we mushira ntahe libera ntibashira kandi ikibazo batanazi yabaje ko mu gihe muvuga ko hari ibiganiro mutoge na mufise intu eka muri iyo myerekano musaba ko ubutetsi bwo hinduka canke n'igihe musaba ibiganiro mutoge na mufise muhagaze ku ijambo rimwe mwoge na mukaganira mugashikira ku kintu mwumvikanye aho kuvuga ngo yamatora yabaye eka abanze afutwa kugira ngo haze indi leta ico kibazo niko twacumvise niko mugitegekanye
nuzeye oyi nuzeye ibyabaye mu Burundi mwese murabizi Nkurunziza uruva yaritoje ku nguvu twebwe nitwemera tuko ndivugira nta bantumye mugabo ndi muri komite de crise ngaha mu Bubiligi ariko si bandumye ndiko ndivugira ku bwanje nuko inzego zavuye muri amatora nitotse na gatoyi dusaba rero yuko haba ibiganiro hagati nande hagati y'abarundi y'abarundi ubundi ahereye ku banyamigambwe mu nkundire ntanga karorero muribuka neza umunsi Bobo Rugurika ari kugwa isinzi ry'abantu kuvi muranze gushika ubujumbura bari kubatamba batarika bamusafira ibitenge mabitoki kubereke no bijya byavuzerekanye yuko abarundi barushe barushe kubera intwaro mbi ya Nkurunziza yafata nka Bobo Rugurika kisembolize lo juste umunyakuri kubera yagize amatohoza akavuga abisha ababikira mugabo akabari batabwa mu mvuto uyu munsi rero abarundi barerekanye ko bashize ubwoba ko ibi yamari nka yasubiriye bazoja mu ibarabara niho rero nivyo bisigura igituma imyiyerekano yabaye iyo myiyerekano ikurikira yako karenganye donc yo yes populaire ya chaîne humaine y'abantu bire bajyohewe Bobo Rugurika rekuwe re manifestation rero ni prolongement y'ivyo twebwe rero no munsi le scénaret ijya ba créé uko ndavyumva ni c'est ni mouvement citoyen iri ari mu kirundi no mu France bavuga kuri prolongement y'ivyo zose byabaye aya manifestation
professeur libera ariko hariho ari abantu benshi bavuga ko urya murwi oba urongowe n'abantu batagira abanyagihugu bari nyuma yabo aho muhavuga kwiki
si nakubesha simvugira Senared kuko ndi muri wo mugabo ndaje ingene ubatswe harimo societe civile nozeye yo societe civile murazi ivyo yakoze mu Burundi ivyiza yakoze ushiko no munsi je dis mu gifaransa navuga ko bari en phase la société civile était en phase avec la population o Senared igizwe n'imigambwe ya opposition matrasumira ivyo nsomo menga ni yose harimo rero no vuga yuko ari toutes les forces vives de la nation zi temera inzego zavuye mu matora aheruka nariko rero mvuga ntuzeye ibiganiro no biganiro vyoba hagati y'abarundi na sinari ndagira kuvuga leta oya na Nkurunziza icambere wo kwiga ni ingene hoja hinuzeye inzego mfata kibanza inzego zifata kibanza zoca zitegura neza amatora democratic kugihe bumvikanye
ego leka duhe n'ijambo atanazi gahungu nawe nyine agire icavuze kucimvira mushikirije cinzego zifata kibanza atanazi gahungu
ego ivyo bintu ari karavuga reka birumvikana uko ari karabivuga mugawe gikuru dukwiye kuraba nuko y'amakungu ari karasaba yuko mu Burundi hakwiye kuba dialogue nibaza ya dialogue iteza ibyo biganiro biteza kuba mu migwi ibiri mikuru iba muri abari muri opposition harimo doza Sinared ugabo hakabana bakakabana leta iriho urumva rero ivyo bintu tumaze kuvuga uko rero si aye uko kuntu umushinga ntaye libe ari karabisigura kintu kugira iyo leta uyikuyemwo nije mu biganiro sinibaza yuko ubukurikije uko amakungu yabisabye cyangwa nibaza yuko bari bakwiye kuraba bati mega kugira ngo opposition yemere kuganira na leta igikenewe n'icyahe uwo barungikana uwuwe aho mu bwabo umuntu afashe gusa dadaza uti hazoba ibiganiro mugabo iyo leta ntizoba irimwo biragoye no kugira bishe yo gutangura ikindi gikandi umuntu akwiye kubaza no kuraba umuntu avuze ngo kujya mu makungu gusaba yuko hoba icyo bita ambarwo kw'amakungu atarungika ibintu mu Burundi nibaza yuko ari umugambi kumvure ubabaza cyane abarundi kurusha n'uko wowe uri kurafasha demokarasi sinzi rero yuko icyo kintu cyo gusaba yuko amakungu abuze abarundi kuronda ibyo bajya sinzi yuko ari umugambi mwiza umugambi rusha utuma makunga guza barundi ku kwiga kuja mu mashuri kuronga kuronga ibifasha magara sinzi ko ari mwiza
ico kibazo turakigaruka ko ariko muri aka kanya turase wundi munywanyi wa radio ijwi rya Amerika dismas muri neza
ndabumva
murafite kibazo murafite icyumviro
ego ni dismas ndi busoni nayo bise ivyira aba bantu ariko barayaga ko bariko ayaga neza
yego
iko nkaba numvise ivyini gumuko bateguye hanze y'igihugu nico ngize ngaruze ko cyane cyane naho nza kuhereza nakabazo
yego
nivyo imyigaragambyo bayitanguye no mu Burundi mwazi yarabaye abahene igihugu bagitangura bese yarateye ko bagose ariko byagiye bigabanuka bukebuke naho tubona ko mwe na minsi byasiye kugangura muri Musaga Nyakabiga aho abene igihugu basigaye berekana ko batubizigwanisha mbere bagashaka kugaririza n'igipolisi mongera shimira naho yavuze ko igipolisi kizifatamo nabi ahubwo mu bisanzwe biraje igipolisi cy'u Burundi kibafite imbere kuko baritonda bakemera bakabarasa bumve guhangana n'abene igihugu kadafite ubwanisho ishusho usanga atari ibintu byiza akonza guhava mbaza mbazi ko batanguye processus y'amatora bakayikuramo ariko baravuga bati ko bibaye uko amatora ntazoba hanyuma bagasubira akamatora aza araba neza umutekano ntangere bagatora abene igihugu baritorera ababarongoye ivyo bihebye bavuze ko itariki ya 26 z'ukumunani itazorengana ariko ya tariki yararenganye abene igihugu batekanye bameze neza naho bo babandanya bategura ibindi murazi ko imbere yuko senarede iza harabanje ibindi bigwe nka dese ikibira haraba n'ibiroberi vyaza ku tariki ibindi mugabirana nigwa murazi ibivyo mu cibitoke
ikibazo kayanza ego duga ku kibazo ego
ikibazo cya mbere mpereye ko ni kuri iki cya senarede kuko izo zose bagenda baravuga barabone ko bitabaye none ntibabona ko nibi bya senarede atazogeza abarundi canke abarundi bagashobora kubibahinyura barashye iyo turiko turaja hanyuma bavuze ku kindi kibiganiro leta n'ukuri kwa mugu naje wumvise nari kwikiranye leta remeye ko azoba ibiganiro ariko amatora yamaze guhera nivyo ko amatora yamaze kurangira rero ahubwo nana nasaba ko ari bishoboka leta ikavyumva yo tegekanye ibyo biganiro ariko ikigoranye simbona ingene leta izoza gutegekanya ibyo biganiro hariho iyo migwe iri kiradurumbanya amakatiye nka Musaga nka Nyakabiga ntibaza ko botekereza bakaza batekereje kugira ngo nije biganiro bize kuba ntaze kuba n'abacaca mu ngumuko umva ko byari byiza kandi ngire mvuge naka yavuze ko nyakubaho umukuru w'igihugu cyacu Petero Nkurunziza yitoje ku nguvu ora n'ukuri kw'Imana jewe nyambaraho barahandi mugabo umuntu arabyaho aho duherereye abene igihugu ahubwo rero nibo basaje bati twebwe nta wundi muntu dushaka ko yitoza atari nyakubaho umukuru w'igihugu cyacu kandi baravyerekanye baje n'ingene amatora yagiye twarayacungereye ibintu bigenda neza ntavuga rero ki barabe ko nabavuga ko yitoje ku nguvu babanze bashike mu gihugu ntaje baravugira hanze usanga televiziyo ahubwo bashike mu Burundi barare ingene abene igihugu batekanye ingene abene igihugu bakuri inzego bitore ingene abene igihugu bakunda bariko bashigikira zino nzego murakoze nkaba ndangije nashinga ku kuntu mubandaje kuduha ijambo murakoze
murakoze namwe murakoze namwe ikibazo ca mbere reka tukibaze mushya ntahe Libera ntibashira kandi yavuga ko abarundi eka bazohava bahinyura humurwi senarede aho mu havuga kwiki
Jesse no buvugizi wa senarede
ariko mwatunganije mwaratumiye senarede mu myerekano ku munsi wa gatandatu
ni twatumiye menga ni twumvise ko bazoba bari ino hanyuma turabatumira mugabe ukuriye ko ndabibona uravye ikibazo cuno munsi ego hari icukiringo cha gatatu mugabe uravye igihugu ingene gitwawe nagira mbwire dismas mfata karorero umukuru w'igihugu akiri umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yaravuze yuko ico yise tolerance zero mu bijanye no gukora kura mu bijanye no kwiba itungo rya leta ariko ivyo yarayivuze me uno musi umuntu aravye havuye mwiki ivyo bintu byarabaye ahubwo ubwo busuma bwariyongereje icakabiri kubyerekeye umutekano w'abanyagihugu ubwinuze muraze muri buka neza ingene kadeke ndayizeye babeshewe bagatotezwa muri buka ntuze imana irumva ingene yishwe azira kubera gwanyu busuma muri buke jo bundi ababikira abatamakazi b'imyaka 80 bica bunyamaswa ikindi mu buretse mwese mwaruvise ico bita ikoro fundamental uno munsi ico ni gikintu nanonosoye cyane nkurikirana uno munsi mu Burundi niba rajye ku mutemere umwana wo muri kaminuza arashobora guheza kaminuza atazi kuvuga ni phrase mu gifaransa correct ivyo byose mwabikurikira mu by'ubuvuzi bavuga ngo ababyeyi bavuga ku buntu abibungenze abana ngo bavuga ku buntu gushaka imyaka 5 muragenda mubaze mubarekitse amahera leta iheraniye ibitaro ibitaro uno munsi byinshi biri mu ngorane kubera ideni leta ifitiye ibitaro kubera leta itariha abavuga kuri gusa uburore no tanga ni bwinshi icyo nashaka kuvuga kugira dismas nashaka kumukebura yikebuke ndumva ko yanyuzwe n'inyigisho mugabo abanyagihugu baba bamutoye baba batamutoye bari mu ngorane z'unyinshi cyane ku buryo bwose kubera kwera intwaro mbi ya nkuru nziza nico gituma rero nico gituma rero je kubwanje n'abasi na leta bikubitagashe bashiri imbere ineza y'abanyagihugu bige neza ingene izo ngorane Burundi bufise zotorerwa umuti mu maguru masha ntibashiri imbere ibyo kurondera ibibanza ibibanza bitanariho puromoma bateza kwihutirwa ningene ubwicanyi bwohagarara ubwo bwicanyi nabwo buzohagarara biciye mu biganiro ari byo navuze
reka duhe ijambo Atanazi Gahungu nawe nyine icavuze ku cyumviro cashikirijwe na Dismas avuga ko eka abagira imyiyekano bazohava bahinyura abarundi bazohava bahinyura kandi ngo na Senared atacho izoshika ko ico cyumviro cashikirijwe na Dismas mu kivuga ko mu kanya ariko turasaba Salvatore atwihanganire turamuhamagara mu kanya Atanazi Gahungu
ego icyumviro yavuze kiramwe ubikana yuko abo bantu bariko baragira iyo byerekano mu bubiriki bari bakwiye kubanza kuraba mu Burundi kumbure abo bari hanze ihabwe cyari gikenewe cyane cyane nuko kuraba neza yuko abo bariko baragira batumiwe muri iyo byerekano yuko barimo bose ba muhagoreshe igifaransa cyangwa igifaransa bari baropresenta ba abantu abarundi bose baba mu bigambe baba muri leta nibagire gusa ikiganiro cha opposition mugaba bashobore guhijambo abantu bose n'ivyo rero bishobotse na kuko nabo bantu bari hanze na bene barafasha Burundi kibi nk'ikiri ko byo biriko biravugwa na umushinga ntahe libera nuko iyo migambi myiza yuko gufasha iby'amagara y'abarundi byo gufasha amashuri ko byabaye nabi mugabo kenshi bishobora kuba byabaye kumbure kubura kubura ubutahe ubutahe rero ubuzwe nukuraba neza none kugira ambarwo kumbureho n'ukubyonona bari gusubira kubyonona nibyo dushaka cyane nukuraba ingene iyo migambi yoshobora gutera imbere abarundi turakunda
gusozera
mu mashuri tukavuga yuko amashuri yasubiye inyuma mugabo dushoboye guha amashuri bose mu Burundi kuko bibe nka kera abantu baba ibice bitanu kwijana bashobora kwiga abandi batize amashuri ntazoshobora kuguma ameze nk'uko wigisha abantu bice ku bitanu kwijana ivyo rero kubiraba neza umuntu akabishyiramo ubushakashatsi
akanya kasa nakatujanye Atanaze
uko tubyumviriye
gahungu nashaka twemere ijambo umushenahe Salvatore ari gitega mwiriwe neza Salvatore
mwiriwe
murafite ikibazo murafite icyumviro asigaye akanya gato muranyarutse
bo nti cyumviro nashaka guterera ikintu kiganiro
yego
mu bisanzwe nkuko bagiye bavuga nabandi hari umpavuze yuko ngo habaye amatora ngo baritwe mu kuri igihugu ariko ehubanje no bwa yuko atamatora yabaye wabaye inkuru hendo inkuru nziza yafashe ategura ahereye muri semi ashyira abantu biwe abantu basemerera arafata ategura muri ya sentari ijewe ko bwiza shingiro hose arashyiraho abantu batomuyoboka ku buryo icyo yari kugira cyose naho yari kuba ayo undi muntu mbwabo afite nk'inguvu yari yabisizemwo ntari kubuza yuko ibintu bya ari abagize biba rero kuva yuko yabaye sibyo kuko yaba yarabaye abaroni ariko aramerwa nko kubamera uno munsi kuko se ubwa mbere yari kubavuze yuko agiye mu matora hariho Demi Senke atwagiye mu matora atabona ko ibintu bimeze abantu bagira ko babyakiriye bazakira neza Demi DC naho bari ngo bavuze bati kunyine mugabo uya ntiziyacuka yuko shura kubona ko ziba byabaye mu muco kuko n'amakungu yarabonye yuko ata kintu kirimwo aranasokora mbere wanashaka rero ikintu se nosha
ariko urazi ko muri gihe amakungu ariko asaba ko baba ibiganiro
donc ndashaka mbanze mvuge ku bijyanye na manifestation yuko batunganya nk'iyo mu Buraya yuko kubwanje mbona yuko bazitukanya nyinshi rwose mu bihugu byose kuko izabereye ngaha tubazi ku bintu ziko byagira ingaruka mbi ku buzima bw'abanyagihugu umuntu wese yagiye muri izo manifestation uya ari uwo guhigwa niyota yuko ahubwo bo bokomeza kugira ngo bashyire igitutsi ku Burundi ibihugu bya Buraya n'ibya Amerika bifate kugira ngo tureke tuva muri bino bintu muri byose ni abantu baguma bicwa cyangwa batukwa hirya no hino ari biziga ku kintu vrema n'ikintu kitakikwiye ariko inyinshi ya byose ni uko hoba ibiganiro ko Nkuru Nziza yagize Imana bakamwemerera yuko yoja mu biganiro yo tugeze kuca agenda rero kugira ngo tutore inyishu ya bintu bibazo dufite mu Burundi atari uko jembe aramengo bifite kuba bimerera nabi bituma rero ahubwo amakungu yafashe cyane bo kugira ngo yemere yitabe ibiganiro kandi vuba batarahera
ibiganiro nk'uko mubivuze birasabwa n'amakungu birasabwa n'abarundi eka n'abarundi barayivyemeye eka na leta yaravyemeye nashaka ariko imbere gusozera tanazi gahongo mu gihe cyo muvuze ku cyumviro cashikijwe na Salvatore avuga ko atamatora yabaye mu kanya gato amasegonda 30
ego icyo kiganiro umuntu aratumva kuko iyo turiko turavuga usanga turi bakeye tuvuga ibyo turiko turiyumvira cyangwa twumvise ahantu mugabo ikintu cerekeye demokrasi n'ukuraba igihe bagira amatora haje gutora bangahe abo bantu bakaba baratoye benshi bavuga yuko bashika ibice 60% bakaba baragiye gutora sinibaza yuko mu bijanye na demokrasi uwo tubabwira ko batatoye uwo mvuze yuko abari ibyo bice 20 bitatoye yuko aribo bonyine uhaye ijambo oya icyo ni cerekeye ijambo ryo gucyaba abantu utabyemeye naho ntiwo uri kuragira demokrasi ikindi naco nagomba guhereza ko n'ukuraba abariko bara abantu bose bo mu Burundi abariko baranka leta n'ukuraba neza tubafate bagende mu myiyerekano kumva uko abandi bariko baraje mu Bubiligi mugabo baje mu matwi y'ugwaruka bahenda ugwaruka ubwo gwaruka rukaramuka rugiye mu ibarabara mvuge ruti twebwe twarungitswe na naka niwe turiko turemera
Atanaze gahungu ndabona akanya katujanye nashaka kugushimira cyane gose ku kanya watoye kugira ngo tuganire turagushimira na Professeur Libera ntibashira kandi turashimiye kandi na Ndorimana Semana nawe nyine yagize uruhara mu kiganiro turashimiye Fatou Karara yadufashije mu kwegeranya ikiganiro reka tukadushimiye kandi na Engineer Audreyus Regis kugikorwa gihambaye cyane gose adukoreye muri aka kanya murakoze cyane gose mugire umugoroba mwiza.